mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Kubijanye na Voice d'Amérique ntwandikiye bemera bimwe mu birego twabarungikiye ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa turinde izo ntumwa tuse turabukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezure.
Uyu ni Karenga Ramadan aramutswa urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko radio yanyu VOA na BBC bishobora gutezurirwa bivanye n'ivyo intumwa za radio mpuzamahanga zizoyaga na CNC mubonano ushobora kuba vuba. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi ya maradio yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye abanyagihugu muri komune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi bavuga ko barabuzwa kuko baba baratoye oya. Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mbanze ndabwire muri make ku komisiyo y'amashinga mateka ya Zimbabwe ijeje by'ubutare kuri uno munsi bitegekanijwe kwisatira wahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe kugira ngo atange umuco ku mafaranga harurwa amamiliyari 15 yagurishijwe za diyama igihe yari ku butegetsi ariko atawuzi irengero ryayo. Uwo murwi n'amashinga mateka utegekanya kuza gusaba umuco ku buryo bwakoreshejwe kubaka inzu nziza cyane ya Robert Mugabe yitwa Blue Roof iri yarare muri Zimbabwe. Amakuru dukesha service ya Zimbabwe y'ijwi rya Amerika havuga ko bamwe mu banyepolitike n'abagize amashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike bikeka ko Mugabe ashobora kuba guhakana ivyaye mafaranga y'amadiyama akavyegeka ku basirikare akongera akavyegeka no kuri perezida Emmerson Mnangagwa yahoze ari cegera ciwe n'umukukuru ke general Constantino Chiwenga abagiriza ko basahuye ayo madiyama adasize inyuma rero abandi bari basoma bike biwe ku ntwaro yiwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yatangaje ko inama itegekanijwe hagati we na perezida wa Korea ya Ruguru ishobora kutazoba mu kwezi kuza. Ni mu kiganiro yahaye umunyeshamakuru inyuma yo kubonana na mugenzi we wa Korea y'Epfo mu rugendo yari muri Washington DC. Trump yagize ati "Nduguri twa Mugina ishobora kutazoba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko byari bitegekanijwe." Ndugaye twa Mugina, perezida Trump yongeye asigura ko nubwo itakibaye kuri iryo sango yisunze imibonano yibanze iri kwiraba hagati ya leta yiwe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru hari amahirwe kwizoba bitewe bitebuke. Ku ruhande rwiwe, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yabwiye amenyeshamakuru kuno wa kabiri ko Amerika ibandanya ikora yitegurira uwo mubonano kwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu ariko ko azokwemeza nimba iyo nama izoba vy'ukuri canke yiyengururijwe ku yandi matariki. Igihugu ca Korea ya Ruguru camenyesheje ko gishobora kutitaba uwo mubonano kubwo kutumvikana ku bisabwa na Leta Zunze za Amerika vy'uko habanza guhagarikwa ibikorwa vy'ibigwanisho vya nucléaire. Impande zerwa n'intambara muri Sudani y'Epfo zizongera gutera umukono ku masezerano n'amahoro nyuma y'iminsi 5 bari bamaze mu biganiro ku murwa mukuru wa Ethiopia. Ibyatumye abahuza barungitswe n'ishamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishamwe ry'iterambere muri ako karere IGAD bategura integuro y'urwandiko rurimo ivyo badahuriza ko urwandiko vyitezwe ko rusinywa mu mpera zino ndwi. Intumwa za Leta Zunze za Amerika n'abayirwanya abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'indorerezi barateye umukono ku rwandiko biyemeza kubandanya ibiganiro ku bibazo by'intwaro harimo kubahiriza ibice 35% kwizana by'abakenyezi mu nzego za leta kwemeza ko intambara ikwiye guhagarara no kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe mu kwezi kwa 12. Radiju ya Amerika Samira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murayumva mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 metero 41 kumugoroba ni metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu hagataho mu misiri imbere CNC yo bigiye gutezurira BBC n'ijwi ya Amerika
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Urwego CNC rujeje gucungera ingene imenyesha makuru ikora mu gihugu cy'u Burundi rumenyesha ko rurindiri intunga z'iradiju rya Amerika mukunda na BBC kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kugara FM zayo mu kiringo cy'amezi atandatu ku butaka bw'u Burundi byavuzwe na Karenga Ramadan aramutswa CNC mu kiganiro amenyesha makuru ucakurikiranye na mugenzi wacu Raymond Zimana aratubwira ibindi rero
Karenga Ramadan arongoye CNC yemeje kwindongozi za maradio mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izemenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradio
kubijyanye na Volta Amerika natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana
eka no kuri radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio niyatezuriwe Ramadan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri icyo kibazo
ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane kubijyanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwaho y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radio bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe kubagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yoyo yari yituye CNC ku biganiro byacu kuri iyo radio yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radio
ku bijyanye n'akazi k'abamenyesha makuru bayo maradiyo babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru yibukije ko abamenyesha makuru bafise uburenganzira bwo kurondera makuru
twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri bande FM kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese abaze amategeko abagenga si umuntu wese aba yasomye iryo tangazo rya CNC tusha dutira kamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
urwego CNC rwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronuvo cyari cyafatiwe Ramadan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cya leta mbere CNC ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu Giswahili n'Icyongereza muri ico kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye ico kinyamakuru gihano ubwego SNS rwafatiye ibihano iradio ijwi ya Amerika hamwe na radio BBC cyo kutavugira ku gataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
nuko rero mukurindira yuko hagira ikiva muri iyo mibonano mwumva ishobora kuba muri kazoza kahagufi mushobora kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika nk'uko mwahora muciye kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu imirongo ya shortwaves mutumvira ko ni 45, 31, 41, 19 na metero 222 tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi nyene abamwe mu banyagihugu muri komune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi batoye oya mu matora aheruka kuba yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwizwa nshingiro batekiwe n'ubwoba basigura ko uko umunsi utashe batabura abantu babatera ubwoba ko biteye bitebuke bazokwibonera ko muravyumva mu nkuru tubazumenyesha makuru aci Bururi Ana Eve Irankunda
uyo muce wabo banyagihugu bo muri komune Rutovu bikekwa ko bari mu batemeje iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro riheruka kuba kwigenekerezo rya 17 rusama 2018 ubonako ari ugutotezwa kuko atacemezo na kimwe kigaragaza ico watoye kigeze kija habona kugabo banyagihugu ni citwazo co kugirirwa nabi kuko gutora uko babishaka ari uburenganzira bwabo Samiwera niyo kwizigira yayaze n'ijwi rya Amerika yugarijwe n'ubwoba
nihereye yo hariho abantu benshi akomeza batakungira kuko nubona twayeho yakoberaga barayibayigambe nanje ntawe natoye ndabyize nubwo banyereza baranyikeka cyane cyongera ubwo abantu yumvira ko bahava badakundondera nk'ibyoro kubera ibintu byumvona bose arahinduza kubera babwira ngo umuntu ntatoye ibyo abandi batatu jewe ndaheza nkihangara nyine
ariko ubwo bukagumamo
iyo ubwo bagumamo kwe kubera namo numva bata nyine kumbwira ayo majambo ko nubanatoye oya kuko batangiye kwikekana nk'uko onye ndabona ko ari hatari kubera abo bantu nyine batoyikeka mu kiza baza kutubaza ibyo twato birababaje cyane
ukuba barenze umurongo utukura canke ko bahemukiye igihugu cyabibarutse mu gutora oya namwe mu majambo abo banyagihugu bemeza ko babwigwa ku kibazo caboba babatera ubwoba abo banyagihugu batugira ko ari abantu batari bamenyerewe mu kibano sindayiga ya fokasi yemeza ko abamaze kumutera ubwoba atabo yaramaze kubona
igituma abanda bati batweke twidegembye abo bantu boza kwiyere babiyereza boza kutujya umutima nabo twobiyamiriza kure kabisa ntabo twabitumereye ubwo sinzi yo bavuye yego kabyo dobana neza nta kibazo twari dufite ni mugubunda abona ko tugorana tugumatuza bukebuke
abonya gihugu kandi bababazwa nuko bariko barazira ukwikekwa kandi baziko ico batoye kiri ku mutima wabo bakavuga ko bafisa koba ku buryo bw'uko babona ko umutekano wocungerwa by'umwihariko Emmanuel Muco aha avuga ati
ico mbona no kwanya gihugu twoja hamwe tugashira intahishitse hama abajeje gushira mu ngira amategeko yatowe yemeje n'abanyagihugu nuko gerageza bakanyarutsa bakabishyira mu ngiro kugira ngo ntihabe injyane zino nijya hari ukwikekana tutegereza rero kuronka abadukurira ariyo leta abajeje umutekano nabo bakabandanya bawucungira neza bandanya batwigisha nyene umubano mwiza kugira ngo tubandanye ubuzima bw'igihugu bubandanye neza
ayo makuru y'abatera ubwoba abandi bafatiye ku matora aheruka bisa nuko abajejwe aro muri komune Rutovu batari bayazi yamara baragabisha umuntu wese yokubahuka gucura bufuni na buhoro mugenzi we yitwaza ikibazo c'amatora amaze kurangira Simbare Salvatori numuhanuza mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro nakaranga
nubwo abene igihugu bari bafise imbere y'amatora barabonye yuko turagenze neza bose barashima haba abatora yego haba atora oya jewe nkuko twagishije inama ku munsi wa mbere twarabonye abakuru imitumba bashyize zone batubwira ko iyo baje bava ari heza hameze neza ikatacuka kiri
mugiye guhagurukira gute ico kibazo cy'abantu biyadukije bagasha kurya umutima abandi kuko babaketse ko batatu ico bari bipfuza
bwa mbere nuko bokanura bakabona imbere umutekano turabumbatira sineze nako kugira ngo gutobe kuko bokurana ari umutekano komine itunganywa neza igihe ingo zini muri yo komine zironse zifite amahoro rero ubwa mbere bakacibibaza ngo ni naka turashaka kukivi turi kumwe nabandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije ku muri nuwo mwasa ari muri mwe bacagira ubwo yego niyo twafashe ibibazo bya bene gihugu bishitse tubikorera hamwe ubu tubatuma ko afite ingorane muri rusange ku munsi wa mbere bakatugwingwane bafise tukabahanurira aho nyine
ibintu biruko mu gihe zimwe mu ngingo zigenga itegeko ry'amatora zerekana ko atamuntu akwiye kugirirwa nabi ahobwa kuba yatoye kiri ku mutima kugivyo abanyagihugu biyo komine ya Rutovu bagasaba bashimitse ko abarenga kuri izo ngingo bohanwa atankunzi igiyemwo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9970, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara cyo tukibandaniriza makambi duhereye mu kambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugamwo abarundi barima bahahungiye bavuga ko agahomba ari kenshi kwera imvura imaze iminsi irwa muri ako karere imwe mu bitegwa byabo byaratwawe nkuko muvyumva muno nkuru yirambuye na Vedaste Ngabo akuri ijwi rya Amerika muri Kongo
bahinzi bo mu ngambi yo mu Rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri Kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya Rusenda nkuko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera
ubu kiri gusarura imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye kubera twirekezeyo ikibandanye ibora nzo gituma bisaruye itaragera kubera ngo tugabe kabana bupfuma bari abantu ko bokura ko imyumbati ko ndayo ndayimeze biramba cyane kubera isaruro itaragera ko inyo y'isaruro mu kwicumi ariko bimbabaje yuko ndayisaruro itaragera kandi n'ibitinda bimwe bikura ko nta ofisi ntanda bitera ubunyenye cyo bimvana nabe ibindi nasabye byarabuze ibyumpu amateke ubu nasabuye hajya hepfo none nasanze byaratewe n'amazi byarabuze kuko amazi yatugiriye nabi cyane n'umuceri narimye hajya hepfo watewe n'amazi urajya amawose gusindwe kwimbura
abagize ishyirahamwe rya tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya Rusenda nawe bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa muri akarere ka Fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga
hatwawe itomati twagwa amashu nk'uburundo abute hijya hejo hatwawe ibitunguru hajya hose hari ibitunguru aha hose hari amatunguru mbo hatwagwa hepfo hajya inuri hagitari zitatu uko twe dukutakunze kurema zijya nuri za kijyambere zimwe zingananga ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye najya ubona ndiko ndogwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu yacumufire hajya hepfo
uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi
kwa koti karimwe 2025 twarakoresha amafumbire imbuto niyo tugura ishashi y'isho igura 2016 ishashi imwe garama 10 nk'ibitunguru garama 250 ubwo 2020 none nk'umuntu yari yakengeje nk'ibikopo bitanu urumva mu 2000 ko yahombye amahera menshi ubwo yagaruza kanata mutaye tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe biri mu bimwe mu ruhombo tutazosakwi kubona icyo twakoreye
impunzi z'abarundi zari zisanzwe zihinga ziyamye yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM
ni uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini twakoze gufata ideni ry'ifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya ariko nubundi bisanze n'uruhombo niyanzara nyene tugumana
iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza cyiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane ndore ko kugeza isaha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe niyo mvura
twebwe twari mu bihangare turi mu bihangare ndetse muri abo bari muri icyo gihangare na je ndimwo ndetse imana yararutse imana yaturokoye igihangare cyararutse dusha dusigara ahantu hagaragara hacaba umuyaga mwinshi cyane ubwo tujyamye ko bwose buraguruka ubusafuriya bwose buraguruka ubusahani buraguruka ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri asera araje aratwandika amazina ameza kutwandika amazina turategera ko hari icyo budufasha turabura kugeza ubu mwanya n'izisaha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi nibyo tujyamako
mbere yuko imvura isenye imirima y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda izi mpunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu Rusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira n'Ibaraka yadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
mugihe rero mumvise ko abahungiye mu ikambi ya Rusenda bahangayikishijwe nuko imvura irikira batwara utwabo abahungiye mu gisagara ca Nyamata turi mu gihugu cy'u Rwanda bo barashima gose ngo ariko hari yungunganya biciye mu gukora imiduga barubatse na garaje ihuriramwo bamwe mu bafise mu akora uyo mwuga n'abashaka gukoresha imiduga yabo Désiré Hatungimana akoreje ujya Amerika mu Rwanda
Ahani muri garaje kuri motokari mu karere ka Bugesera neza na neza mu gisagara ca Nyamata iyo garaje yashinzwe n'abarundi b'impunzi babiri bahora bakora ako kazi nyene mu gisagara ca Kirundo mu buraruko bw'u Burundi bagiye hamwe kugira babandanye umwuga wabo ushitse muri iyo garaje uhasanga imodokari z'abarundi ziriko zirakogwa nyinshi mbere zikaba izo mu Rwanda nkuko amaparati yaza vyerekana umwe muri abo bene gushinga iyo garaje amenyesha ko ako kazi kabafitiye akamaro bakanezezwa nuko bashoboye gutanga akazi cyane cyane kuri bene wabo baba mu ikambi ya Mahama.
Turi impunzi urabona ko twahunze muri 2015 igihe hatanguriye imvururu mu Burundi tugeze ngaha twaragize icyiyumviro cy'uko dushinga igaraje nibyo twari dusanzwe dukora i Burundi. Ni muri iyo ntumbero rero twatwiyumviye ko twashinga igaraje murabona yuko ubuzima bw'impunzi buba bugoye maze kuguma twicaye twavuga tuti reka dushinge garaje kugira turonke ukuntu twatunga imiryango yacu kandi twongere dutungishe imiryango y'abandi bantu baza gukorera ngaha.
Uravye byifashe gute none?
Tubiravye muri rusange ibintu si bibi kuko iyo uriko urakora ukabona urashobora kuronka inyungu kandi nkuko nari nabibabwiye ubwa mbere yuko twayishinze igaraje kugira turabe ukuntu twubaho mwa kino gihugu ibi bintu bisa nabi byifashe neza.
Uno yaronse akazi ko gukora imiduga akazi yahora akora atarahunga amenyesha ko kubona afise icyo akora bituma umuryango wiwe ubaho neza gusumba abatunzwe n'imfashanyo gusa abanza kutubwira ingene yavuye i Mahama akamenya ko ahinya amatara akazi.
Narahunze nk'abandi bose hama mpunze mu nyuma hari umuwundi yahunze nyine mugenzi wanjye arambwira ati bariyungunganije barabaruguru akagarage turaza tube turakora twiyungunganye naho twahunze urumva ntitwasha tuguma tureza amahofu nuko nahashitse.
Hanyuma amaze gushika ngahanya hari akarusho wahasanze?
Akarusho ntikobura kubera mu nkambi no kwicara nta kazi umuntu aba hafise akarusho rero nahabonye nuko nshobora no kuronka nk'akantu mfashisha abana tuvugeho tuhuzu bajana ku ishuri cyangwa utundi nyine twankenerwa two mu rugo ahatari twose mugo duketuke turabone.
Ni ukuvuga rero iyo ngahanya baguhembye ugasimbira mu ikambi?
Neza cyane ndagenda nkaraba umuryango hama nkawereka icyo nawuzaniye hama mara y'iminsi mikeya intumbu zehe nkasubira nkagaruka.
Iyo garaje rero ntihakazi gusa abarundi kuko twasanzwe n'umusore w'umunyarwanda ahakora amenyesha ko ako kazi kamufitiye inyungu nini cyane narijya yaje ava mu karere ka Karongi ahategerezwa kwiba ko muri byose mu buzima.
Iyi garaje ifite umumaro kuri njye kuko nk'iyo mvuye mu rugo ndaza nkagera hano nkabona amafaranga yo kurya nkabona nta kwishyura aho kuko ntabwo nari iwacu rero uko biri kose kubihari bifite umumaro.
Nk'uko bene iyo garaje babitumenyesheje ikoresha abakozi 12 harimo impunzi z'abarundi bavuye mu ikambi ya Mahama 5 abandi 7 bakabagizwe n'impunzi zibaha inyamata n'abanyarwanda babiri Desire Hatungimana inyamata mu karere ka Bugesera Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana arakenuye mu kanyisase ni kiganiro cy'amagara y'abantu Namuse mu kiganiro cingenetswe bungabunga magara y'abantu mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura aragaruka ku ngwara ya erysipela ukwifata nuko umuntu ashobora kwikingira muravyumva yabiganiriwe ko na muganga Benjamin Ndagijimana Musanze I Bujumbura reka dukurikirane ikiyago cyabo
Ingwara erysipela kunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ushobora kumurembesha mukanyisase mbere igashobora no kumuhitana muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura atangura twiganira ukwifata
erysipela ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko ingwara nyene nk'ukwezi bwa malaria canke zindi ngwara ariko itumwa nagakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection gaca sanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuka yuko ari erysipela
Byongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba icyo kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura
Abara hari ya ruguru akunda kuja gusenya inkwi mu ishamba akagira agakomere mu ntoki ihwa rikamuhanda canke n'utundi dukomere tubuhirya no hino aho imikorobe ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa niyo ngwara bariya bambara ibirato gasanga kumbure arafite ibimeme ugasanga afite ibikomere mu hagati y'amano naho nyene birashobora gutera iyo ngwara
Ingwara ifata umuntu avyimba kuguru erysipela isaba ko umuntu akwiye kunyarukira kwa muganga igihe bitagenze uko ukuguru gushobora kubora n'ingoga maze bikaba ngombwa ko gucibwa mu gihe naho ne itamuhitanye wese ari nacyo gituma muganga Benjamin Ndagijimana asaba ko umuntu atobanza kwigeragereza yivura
tubatubona ugasanga umuntu yaciye afata indasago agacu kuguru gasanga kuzuye indasago mugabo kumbure urumva yuko ariko ahubwo yongerereza aho imikorobe yinjirira ntacyo biza kumufasha uko ateba niko ya mikorobe ibandanyije mu maraso nikigwirirana niko rero zangaruka mbi zuko ashobora kupfa bukumbi zicaziba nicyo gituma kenshi tuvuga tuti ari nk'agahere ubonye yari agakomere canke akandi kantu ubona ahantu ama mikorobe ashobora kwinjirira ni byiza yuko ubonye kuguru umvise ibyo bimenyetso kuguru utanguye kuvyimba ukumva kura babara cyane ubwiye kumiza kumva isumbi ni byiza yuko unyaruka kwa muganga
icyo kwirinda ni ugufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro y'iyo ngwara
hariho udukomere tumwe tumwe abantu bafata minenegwe ubundi agakomere kose ukabonye urakavura ni ukuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant ashira ko betadine kugira ngo tuya ducapu twose twoba tuhari ubwo nyine tuve ko yama microbe ntashobye kwinjira mu maraso hanyuma ako gakomere urabandanya ugakingira ntikabandanye kashobora gukogwa ko ama microbe kuko tumvise yuko akenshi uza gusanga ari udukomere umuntu yafashe minenegwe udukomere tudakingiwe
uyu muganga Benjamin Ndagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso hitiranye iyi ngwara erysipela n'izindi abivuga afatiye ko atari yo ngwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntajyo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga I Bujumbura Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakeneye gose kuri ayo ingene atubwirya tugarukiye ija tubwiye ku vyerekeye ingwara ya erysipela n'icute bakunze mari kumwe natwe no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara ari kimbere ko duhanaga hindukira tubibutse ku rwego sentero jeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rwamenyesheje ko rurindiri intumwa za radio ya Amerika na BBC kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradio mpuzamakungu yo kutavugira kuri FM zayo mu kiringo cy'amezi atanda tu mu gihugu cy'u Burundi mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ndayifurize kubandanya mururanirwa n'urutonde rw'iganiro by'ijwi rya Amerika